mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Jordan na Hazwe Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yaciye gifata ingingo yo kuba irahagaritse by'imfata kibanze ibikorwa byayo mashirahamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimo.
Uyu ni Silas Ntigurirwa n'umunyamabanga mukuru inama nkuru y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ariko aratangaza ingingo yafatiwe amashirahamwe yadakiranira ibyicaro vya politiki mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu tuzakubabwira n'ivyerekeye umugwi ujeje gutohoza kuma ubwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015 wongwewe ikiringo cy'umwaka umwe mube hafi ya maradio yanyu. Ariko imbenze ndababwire muri make ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan abandanye urugendo rwe rw'iminsi itatu yatanguye mu Budagi ku muhinga mu Wejo. N'urugendo akoze inyuma y'umwaka urenga imigenderanire hagati y'Ubudagi na Turukiya isani yahagaze. Mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru candikira mu gisagara ca Frankfurt mu Budagi, Erdogan yavuze ko yifuza ko imigenderanire yo kongera kunaguka. Ihagarikwa ry'Abadagi muri Turukiya batanu niyo yabaye intandaro y'uko gucanamwo hagati y'ivyo bihugu. Igipolisi cyo Buholande cyatangaje ejo kwa kane ko cyahagaritse abagabo indwi bagirizwa kuba bariko barategura igitero gikomeye cy'iterabwoba muri ico gihugu. Amakuru atangazwa na polisi ya Amsterdam yemeza ko abo bagabo bafatiwe mu gisagara vya Arem na Welt kandi ko ari nyuma y'amatohoza yamaze amezi menshi ku makuru bahawe yuko bariko barategura igitero ahantu hari kuzoba hakoraniye abantu benshi mu ntumbero yo kugandagura abenshi bashoboka. Abategetsi bavuga ko amatohoza akibandanya kugira ngo bamenye neza ibanza byari gutegwa. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na 22 turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze akanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu kuri wa gatanu kafashe ingingo yo kongera ikiringo cy'umwaka umwe. Abahinga ba ONU bajeje gukora amatohoza ku bwicanyi bwakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Ku bihugu bigiza ku kanama 23 nivyo vyemeje iyo ngingo, hindwi birayihakana 17 navyo ntaco vyagize bivuga ko. Muri ivyo bihugu vyashimye kwihorera ivyinshi nivyo muri Afrika, naco leta y'u Burundi iravuga kuri iyo ngingo yamara mu ntango z'ukwezi kwa cenda igihuwo murwi washira habona icegeranyo cawo cagiriza ku ncuro ya mbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza n'umugambwe uri ku butegetsi gukoresha amajambo acanishamwo umushikiranganji ajeje vy'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yabwiye ijwi rya Amerika kwico cegeranyo cyo mu rwe atagaciro leta yogiha n'ivyabandi yasiguye ko imvugo zabo bahinga ku Burundi zitigera zihinduka. Inyuma y'ico cegeranyo leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yandikiye abo bahinga ibamenyesha ko ataburenganzira bwo kongera guhonyoza ikirenge mu Burundi bafise. Nenabice kumasonga nkitangura inama nkuru y'igihugu cy'u Burundi kuri no kane yarafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'amezi atatu amashamwe adaheranira inyungu za politiki. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kandi kwiheza ingena mashira hamwe adaharanira
Siras Nigurigwa umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'umutekano yemeza komeje mu mashira hamwe adaharanira inyungu za politike adakurikiza amategeko ayagenga mu kurangura imirimo yayo mu gihugu cy'u Burundi kubera ivyo iyo nama yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo mashira hamwe mu kiringo cy'amezi atatu
inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano yaciye gifata ingingo yo kuba irahagaritse vyimfata kibanze ibikorwa byayo mashira hamwe yose mu kiringo cy'amezi atatu guhera igenekerezo rya mbere gitugutu uyu mwaka turimo ibikorwa vya burishira hamwe bikazosubira gutangura ari uko ubushikiranganje bubijejwe bwabonye neza ko amategeko agenga amashira hamwe mu Burundi bayakurikije
kiretse ayo mashira hamwe ayandi yahagaritswe naho ari mu kiringo cy'ukwezi kumwe nayakorera mu gisata cyo gucukura ubutare mu gihugu cy'u Burundi
Inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano imaze kwiheza kandi ingena amashira hamwe hamwe n'amakoperative Achukura akongera akadandaza ubutare mu gihugu cacu yasanze menshi muri yo adakurikiza amategeko agatako agashora mu kinyegero ubwo butare kubera iyo mvo inama nkuru y'umutekano yafashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa vyose byayo mashira hamwe mu kiringo cy'ukwezi
abajijwe kugira atanga umuco mu kiganiro c'abavugizi ba leta n'inzego zitandukanye kubijanye n'amashira hamwe yahagaritswe muri ico kiringo Jean Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeza ko ayo mashira hamwe yiyizi kandi yamenyeshejwe iyo ngingo umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'atadomuruto ku mazina y'ayo mashira hamwe aratanga uturorero twibyatumye ahagarikwa
sukuyarabaza n'ikintu yariyizi yamenyeshejwe iyo ngingo akarero no guhara amashirahamwe amwe amwe nkari mujyakorera mu ntara ya Ngozi mu myaka itatu byari bimaze rikorera mu ntara ya Ngozi bari bajije icyo cyashitseko basanga byatanze inkoko zitatu ni rimwe umukuru w'igihugu yamatubwira ati ubuto kuvuna yo kuva inyuma itwemera ifashanya yose ishobora kuzitosekaza agati y'akazi na muntu cyangwa itosekaza imico n'imigenzo y'abarundi hari amashirahamwe muri ayo atunganya inyigisho zo kwigisha abarundi cyangwa urwaruka yuko boje barubakana abasanga ibitsi n'abagabo bakubakana n'abagabo abagore n'abakobwa bakubakana hagati yabo izo zirumva riteye kubiri n'imico n'imigenzo yacu iteye kubiri n'amategeko
ikindi uyavugira umukuru w'igihugu asigura nuko naho ayo mashirahamwe avuga ko yigenga kenshi akoreshwa n'ayandi cyangwa n'ibihugu aturukamwo ku nyungu zitandukanye Jean Claude Karegwa ndenza ko akavuga ko yagabishijwe kuko no guhagarikwa Burundi bishoboka mu gihe atokwikubita gashi urutonde rwayo nago akemeza ko ruzoshigwa habona niyo hagera
amashirahamwe akoreshwa mu kudandaza ibigwanisho mu gutera ingwano mu bihugu kugira ngo ya masosiyete adandaze ibigwanisho abonera akaryo ubucaro nka masoko y'ibigwanisho harayanda akoreshwa mu gutera ingwano kugira ngo bamwe adandaze imiti amasoko y'imiti harayanda akoreshwa mu gutera akajagari mu gutera akaguma kugira ngo ibihugu bisambuke mu nyuma aboneke abadandaza ibikoresho n'amasosiyete y'ukubaka aronka akazi izo ni ibintu bizwi bisebutse n'igica isuka ayo mashirahamwe rero yaravuniwe urugohe turize yuko mu mezi atatu azoba yamaje kuja ku murongo w'ayandi mashirahamwe kugeza uno munsi nta rutonde rwashikirijwe bavuga ati n'ishirahamwe niri kumure nihagira bazatanga urutonde kw'ayo mashirahamwe mbere bayasaba no gukura meza nakubwiye uto kuvuna yo kuva inyuma
ijwi rya Amerika ryifuje kumenya ingene amwe mu mashirahamwe yigenga cyane cyane mva makungu yakiriye iyo ngingo ariko abo twavuganye barongoye amwe muri yo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko barindiriye ko bitomogwa kuko bafitaniye inama n'ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu ku munsi wa mbere ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi 2018 naho bemeza kw'iyo ngingo y'inama nkuru y'umutekano ibabaje kuko isubiza inyuma ubwigenge bw'amashirahamwe n'iterambere ry'abanyagihugu mu gihugu cy'u Burundi Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana arakinuye murumvise rero yuko ico kibazo civyerekeye amashira hamwe yaba yarahagarikwa ku kiringo camezi atatu cavugiwe mu kiganiro inzego zitandukanye bavugize ibinzego zitandukanye mu Burundi bagiranye namenyesha makuru amwe n'abanyagihugu hari mu ntara ya Ruyigi ibindi byahavugiwe ndi kumwe na mugenzi wacu Fide d'Antoine Nsabimana kugira ngo abitubwire Fide uretse ico kibazo c'amashira hamwe ibindi byagarutse ko ni vyaye
uretse kibazo cy'amashyirahamwe agabishwa cyane gatatu yahagaritswe ikindi kibazo cyagarutse cyane cyane ni ku bijyanye n'umubano uri hagati y'inzego z'u Burundi hamwe na ONU aho bamenyesha yuko ujya mugwi wa ONU gushika ubu batazopfa bawemeye aho abanyamakuru bamubajije ko biteguye guheba kuva muri uwo mugwi wa ONU aho rero umuvugizi by'umukuru w'igihugu Karegwa Ndenza ko yavuze yuko ivyo biri mu ishaka ry'abanyagihugu no mu ibarabara baja kwiyamiriza basabye inzego yuko zotegekanya umugambi wo kuva mu ishyirahamwe ONU ariko aho rero umuvugizi w'umukuru w'igihugu ntiyatomoye yavuze yuko ari ibintu bikiriko birigwa ariko bibaye ngombwa atakabuza bashobora kuva mu muryango w'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU
nubwo atatomoye yavuze ati bibaye ngombwa yashatse kuvuga ati nigishoboka no mugambi twatanguye canke
ego yatomoye aravuga yuko abanyagihugu bamaze kuvyerekana nkuko bavyerekanye mu gihe baje mu ibara basaba yuko ibyitwa shingiro rya hari rishaje hanyuma ishaka ry'abanyagihugu rigaheza ikata ngiro bwiza rigahinduka ati nivyo ni bintu inzego z'igihugu leta izo kwicara hamwe ikaziyumvira bibaye ngombwa nta kabuza leta irashobora gufata iyo ngingo yo kuva mu ishyirahamwe mpuzamakungu nikindi bagarutse ko ni ku bitero bimaze iminsi biba cyane cyane mu burengero bw'u Burundi naho bavutse igitero cyo mu ruhagarika no mu gatumba ibyo bitero byose umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeje neza yuko bikuba abateri igihugu cy'u Burundi bakingiwe ikibaba n'u Rwanda kandi batera bava mu Rwanda no mu gusubira bagasubira mu Rwanda aho rero yavuze yuko bazohava bitwara mu ishyirahamwe ry'ibihugu bikitse Afurika ariko aho naho yaguye aragaruka aravuga ati ntawo komugwa n'inshira ngo ace aja kwitwara ku nkoma aho yamenyeshe yuko ubwo bumwe bwa Afrika ubuye butwagwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwo nagaruka bagwagirizwa guhungabanya umutekano w'u Burundi.
Urakoze cyane gose Fidèle d'Antoine Nsabimana, turaza gusubira amakuru yacu hanyuma ngira uradufitiye ibindi utatubwiye byahavugiwe. Nijo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya cha twerekereza mu gihe cy'u Rwanda naho. Aborozi n'abacuruzi b'ibitungwa bakorera mu isoko rya Rugari ni muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga ko bakomeje gutegwa igihombo n'icemezo cy'abajejwe abinjira n'abasohoka co gukumira abaguzi baturuka mu karere ka Birava muri territoire ya Kabare ni ku ruhande rwa Congo. Mugenzi wacu Temistocre Mutijima akora mu burengerazuba bw'u Rwanda yarabagendeye maze adutegurira ino nkuru.
Baraza gisoko bakatugura inka ku buryo bwiza tukabona amafaranga rwose bikadushimisha ariko bahagarake mu imyaka ishize bahagaze twarahombye ku buryo budasanzwe murabona namwe mwihera amaso
numwe muri abo borozi bashora amatungo yabo ku isoko rya Rugari riherereye mu murenge wa Macuba ho mu karere ka Nyamasheke ku ruhande rw'u Rwanda aragaruka ku gihombo bakomeje guhura nacyo bitewe no kutabona abaguzi bayo matungo. Ni isoko ry'amatungo y'ubwoko bwose amagufi n'amaremare ariko bafite ikibazo cyane n'aborozi n'abacuruzi b'inka. Aba bavuga ko ku ruhande rw'u Rwanda abaguzi ari bake kandi n'amafaranga akaba ari ntayo.
Ngiye ikibazo mfite ni ukubera norora inka yanjye nayizana hano mu isoko nigurwe kubera ko abaturage n'amafaranga bafite kandi abantu bagombaga kuyigura nabashi none ntago bakize.
Ino twebwe nta muturage ugura inka y'ibihumbi 600 hapo yayigura sakaye maze cyangwa bakongomani yo bataje twebwe tuba dufite igihombo. Kuvuga ngo nanjye niba hari umuturage wazanye iyo nka y'ibihumbi 600 ngiye nka bamfitiye 200 nagura imwe 600 araza ngurire 200 natabona uyigura ntago yayindi ya 200 yangira abona gaciro.
Abakongomana bo baturage bagaruka aho ko babaguriraga n'abaturuka mu karere ka Birava ho muri territoire ya Kabare muri Kivu ya Majyepfo. Bamwe mu bijwi rya Amerika yashoboye kuganira nabo batubwiye ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda arizo zabahagaritse gukoresha ibyambu byo mu mazi bambukirizaga aho ayo matungo.
Amato yatubaye ifunze turafite ibibazo byo kugura inka ikuba yo kujyana ku bukwe tujyane imbere Bukavu tugiye Bukavu n'amaguru kandi tugaruke kugera Birava. batubabarire batugarurije ubwato wacu nacu buje hano bufati ituru bakizinka
aha twaranguriraga inka ihene n'ingurube ariko ibintu bakitwemerera ko hari ikintu tuhapakira hano mu Rwanda nibo badukumira baravuga ngo buriya bwato bwa birava ntibugire hano abashinzwe binje n'abasohoka nibo babikora twe rero turifuza ko badusobanura impamvu bakomeza kudukumira aba banyekongo bavuga ko inzego zishinzwe binje n'abasohoka z'u Rwanda zibategeka kwambutsa inka banyuze ku mupaka wa Rusizi aho naho bakemererwa kwambutsa inka imwe yonyine ibariko birakomeza kugira ingaruka nyinshi ku mpande zombi
byaheza ingaruka ku mucuruzi kuko nimba hano baraguraga inka 5000 none bakaba haze inka 5000 hakagurwa 3200 zigasubirayo urumva ko ari ingaruka ku mucuruzi kandi umucuruzi inka yinjye hano yose no kuvuga ngo irahura n'ubundi subirayo ariko yahoye n'umworozi waje kuyigurisha na warahomba
byadufashaga kwishyurira abana amashuri kandi tukanabona inyama zo kurya kuri ubu ntitukibona inyama zo kurya byaranze niyo mpamvu rero dukomeza gusaba ko mwadufasha mukatubariza abayobozi kinzwa binjira n'abasohoka ndetse na meya kuko nibo bafite ububasha bwo kudukomorera ku isoko yaba inzego zishinzwe binjira n'abasohoka ndetse n'izo ubutegetsi bwite bwa leta ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke ziravuga ko icyo kibazo ntacyo zari zakamenye gusango zigiye kubikurikirana Bwana Ntaganira Josué Michel ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere
ku masoko ya rugari yaba yagezeho ikibazo ubwo nkimenye ndakihutira kuganira na bagenzi banje habaho no kuganira nabo kugira ngo bagire amakuru amwe kugira twifuza ni ubucuruzi buzanira umuturage inyungu buzanira umuturage ubushobozi bwo kurushaho kwibeshaho butuma yiteza imbere muri rusange kandi turakihutira kugira ngo tukemure kuko natwe ubwacu ni inyungu mu bijyanye no kubona imisoro yinjira mu karere
iri soko ry'amatungo rya rugari rikoreshwa hanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke ndetse n'igice cy'akarere ka Rusizi hose ho mu burengerazuba bw'u Rwanda aba bakomeza kugaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'ijwi ndetse no muri teritwari ya Kabare hombi ho muri Kivu ya Majyepfo ku buryo mu gihe habaye imbogamizi zituma bo bataza n'ubucuruzi busa n'ubuhagazi Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Temistocle Mutijima arakenewe nawe nyene mu kanya turabatahiriza abanyu ariko imbere yaho tunyarukire gato mu kambi ya Ndutiri mu gihugu cha Tanzania ahejo zimwe mu mpunzi z'abarundi zahahungeza koze imigaragambyo impamvu ni yahe nivyo mumenyesha makuru ijwi rya Amerika Induta James Jovin agarukako
Zimwe mu mpunzi zisobanura ko impamvu nyamukuru ari abatashimye imyambaro bariko baronswa n'iryo shyirahamwe iyo myigaragambyo yabaye ejo ku munsi wa kane aha Amazone ya kane gatandatu na cumi yari karonswa imyambaro izo mpunzi zasiguye ko abaronkejwe imyambaro bwa mbere baronse impunzi zitandatu kandi zikomeye nyamara ababaye ba nyuma bariko baridoga yuko baronswa impunzi zitatu gusa kandi zishaje Abandi nabo basiguye ko baronswa impuzu z'abana kandi bo ari abantu bakuru.
Kindi naco gica kibamwe amanyanga ugasanga je wende umutamba. Batoya agapantaro k'umwana ngo akira ngo gende none bayimpaye senzo yambara inkwiye. Urumva rero abonye ko atamukwiye ni ka kandi nyene acacana mu isoko. N'ubundi ntaco kazomarira gatakadandaza. Bamuhamwe n'amajana birakaba maze mugabo ngaho urumva ubuhombye ntuba wungutse. Ni ukuvuga rero mwodushikira imbere. Umuntu nimba ari umuntu akuze bakamuha nyene ibimukwiye nimba ari umwana bakamuha nyene ibimukwiye mugabo ntibace bafata umuntu akuze ngo bace batarura udupira tw'umwana bace bamuha kandi atagiye kutwamba ikibazo cy'impuzu rero kirimo amanyanga rero nkayo
nabakomeretse kiretse hamenetse kiyo cy'imodoka yari ku biro by'ishyirahamwe Danish Refugee Council iyo myigaragambyo yamaze umwanya w'iminota cumi kubera igipolisi cyaciye kiyashika mu kanya gato ku bw'iyo mpamvu yashyirahamwe yaciye rihagarika icyo gikorwa cyo kuronsa imyambaro impunzi muri zone ya kane gatandatu na cumi makaho rizosohorera irindi tangazo abarongozi bajejwe ibibazo by'impunzi mu bushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania HCR n'igipolisi baciye bashika kumviriza ibibazo by'impunzi byatumye haduka jisanganya. Abo barongozi basabye amashyirahamwe gutanga imfashanyo zingana ku bantu bose batarinze gutandukanya kubera abandi baca bashavura. Bakiye kandi baremesha agatima izo mpunzi hama izo mvururu zibona guhera gushika tuva kuri iyo nkambi ijyo kuwa kane saa cyenda. Hari hatekanye kandi nta wafashwe nyuma y'uwo mutekano muke wari kurahaba. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Jiga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda murumvise ka kanya kanyu rero aho tubatahiriza abanyu aho baherereye hatandukanye akaririmbo nivuga ka Anlison no murundi kazi ba mu gihugu cy'Ubushinwa ariko arakorera akazi kiwe ko kwiga niwe akurikirana ivyigwa vyiwe wa mbere duse ku murongo ni Innocent ikazi
yego ndabumva
uherereye
yego ndabumva gashaka gutumbura mu kanyosha
gashaka gutasha
Eko arewa nakomba kutasha.
Duga kujamba.
Nambere kambole selechari mkanyosha na ulitia ringa akumukuiza. Kambole na kiyo doni aringa akumukuiza. Nakase na moke ya nacha amari na selechio ari mkanyosha na samueli. Kambole na kiyo yitamu na ira na mkieti iti kwa chika.
Mrakoze cha nugiru musimiza ino sangahu ibudromra mkanyosha. Ubwire umunsi mwiza. Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ndaje mu gisa bwawe mwami. Como se hace guagua ni hobby, ¿dónde ca? Dura, ni huevo sa una hora, ni nishu, ni huevo sa una hora.
kubirenge byawe ni ho ndambaraye niwirishe
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa kabiri duse ni Frederic Kaze
Ego ndagize mwana mutse munyamakuru
Ni impore
Ego ni impore
Aho uherereye hama ucutasha use ku mutima
Ego ni Cedric ndi ai ondi Entebbe mu Uganda
Mhm
Ego ndagomba kutasha abavyeyi banje bari mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega muri komine Mugendana ngatasha sogokuru wanje mu Kodio Pio ngatasha ba data wacu ngatasha n'abagenzi cyane ngatasha mu chef de zone w'Imugera Ego ama ngatasha n'abandi bantu bo muri famiye yanje bari muri Suede
bose ukabipfurize iki
Ego inosa na grace
bose ubipfurije iki ga Cedric
ndabipfurije kugira ibihe byiza
urakoze gira umunsi mwiza
abanyamakuru ndabataje ndabije ya Amerika murakoze
urakoze cyane nawe ngaho Entebbe ugira umunsi mwiza
Ego murakoze
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akadirimbo ni yantumye ka King James tukibaza ko aho muri muri kumugira umunsi mwiza
Yanumengo mukire kwa gukunda Aka karirimbo ndirimba nakawe Muriri nagukiza za gukunda Wagufite kumemero z'umutima
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hariho n'uyundi mukunzi wacu duse ku murongo akazina kawe naho herereye
Netwa n'atuma Daniel
aha uherereye ga Daniel
Nabandi muri Kenya
Mhm Nabo ushaka gutasha no munsi
Yego aba wamba niba ba Diane ndakwibuka kuri radio ijwi cyuke mahari ujumbura
Mhm Urakoze cyane.
Nabo bose bari yane.
Eh.
Batahije na mama ari ngaho kumuvuga ngo.
Mhm.
Nahari ande Cristiano nkaba nibage na Kanezi ari ngaho ubujumbura kinindo nabo twakubanye bose.
Mhm.
Aba ntahije na da Floza ngaho mu gafete buye.
Mhm.
Aba ntahije na Ali singanye mu gafete buye.
Bose gatwipfurize iki uno musi ga Daniel. Ugatwipfurize iki uno munsi ubipfurije iki bose urakoze nawe weekend nziza ngaho muri Kenya uri na Nairobi
ego ndi na Nairobi anita muri Ngai
urakoze ugira umunsi mwiza
ndashobora kugira akaririmbo
akaririmbo hariho akanya dusigaranye ni gato cyane dusigaranye umunota umwe n'amasogonda make ariko ku munsi wa gatanu tuzokakuronsa nakahe
nashakanye mbafadia monte
akariko kose
Fabrice
reka tuzokarondere ku munsi wa gatanu hama tukagushemo no munsi ndabona bitagishobotse ugira umunsi mwiza Nairobi Daniel
nawe Diana uzoranize cyane
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ni masogonda 58 gusa tuzaba dusozereye.
Uruhande ubunyarwanda kazi kumaso yo.
Nuko n'inshuti bakunzi bacu tubashimire cyane ivyimva mutima ku kanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize yakoze Macbile ya Berry geranije amajwi abashikiriye ku bwa Engineer Kalis Diane nahazo twari kumwe kuri micro turongera saa 10 mu kiganiro muri Sanga aho tuza kugaruka kuvyerekeye ihanishwa ry'ibicapu tuzaba turi kumwe n'umwigeme Divine Nduwimana aza gukora ejo ku munsi wa gatandatu azohanisha ibicapu vyiwe akoze ni ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi habaye amahanishwa nkayo nimutangwe akumi muze kuba hafi ya maradio yanyu mugira umunsi mwiza
mubibi na mukiza zagukunda wagufite kumemero z'umutima